iyi mwumva ni ijwi rya Amerika. Ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu, mu Burundi ni FM 99 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 10 ukwezi kw'indwi umwaka w'2017. Dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya wa cha kiganiro muri Sanga, ikiganiro mushikirizwa n'ijwi rya Amerika kuburi munsi kuva kuwa mbere gushika ku Imana. Ikiganiro gihaka ryo ababijejwe mu karere kacu na cyane cyane mu Burundi n'u Rwanda, bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaharonkera akaryo ko kubaza ibibazo canke gutanga intererano. Ikiganiro ni cyanyu, ivyumviro n'ivyifuzo byanyu tuvyakirana yompi. Ariko reka imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, dutangurire kuri aya makuru avugwa mu Burundi, aho umugizi wa nabi yiswe umugira uwagize ukora iterabwoba yateye grenade ku gasozi Shinya n'umutumba Ngoro muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Grenade bavuga yuko yahitanye abatari bake. Turi kumwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye kuri telefone. Pierre Nkurikiye, turabaramukije.
Nanjye ndabaramukije, ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose.
Murakoze cyane. Umwanya turiko turavugana, mwotubwira ibitigiri by'abakomeretse cyangwa by'abahasize ubuzima ingene bingana?
Abahasize ubuzima ni abantu batanu, hanyuma abakomeretse nabo ni 43. Muri abo rero bahasize ubuzima harimo abagabo babiri, umukenyezi umwe, umwana umwe yabasize nk'imyaka 10, hamwe abona baciye batebye bikiba, hamwe n'umunyeshuri umwe wo yiga mu mwaka w'8 yavuye apakira kwa muganga uno munsi mu masaha y'ine. Ibiharuro rero biranyuranye gato n'amakuru yashikirije mu gatondo, kuko hariho abari batowe nk'abapfuye ejo bikiba bajyanwa kwa muganga bahavuye bafashwa n'abaganga bashaka kuri batatu, baratsinda biboneka ko batitabye Imana. Ni ukuvuga rero yuko ata munani bapfuye, ahubwo abapfuye ari batanu gusa.
Ego me, mu matohoza umaze kugira igipolisi, muramaze gufata uyo muntu canke amatohoza ageze?
Hari abantu bashika kuri batatu bikeko baciye bafatwa bikiba ejo nyene. Abo rero bariko barabazwa kugira ngo amatohoza abandanye, hanyuma uwoza bayakoze ibara nk'iryo icyo gikorwa kibishe cy'iterabwoba adafatwe, hanyuma ashikirize ubutungane mu kubita intare mu gahanga.
Ego, mwibaza ko uwo muntu yabikoze ugatwe kiwe canke yabikoreye ku murwi nk'uko tumenyereye tuvuga ngo imigwi yabitwaje ibigwanije?
Ibyo ntibiramenyekana kuko atarahera, ariko ikiboneka ni uko grenade yari ije igana umuntu witwa Nzandimana Claude asanzwe arongoye ikigo Sevisar cyo mu Kayanza, ari nawe yayegeranije abantu kugira abagurire agacupa ko yari aciye aho kuri uwo mutumba nihavuka. Yari aciye, hanyuma rero yayegeranye abanyagihugu baramubwira ngo bagurire agacupa, hari rero akabaguriye yaragira batanga kugasangira. Ni uwo muntu yaciye ateye grenade icyaribona gukomeretsa abo bantu yica nabo.
Egome Pierre Nkurikiye, vugira igipolisi cy'u Burundi, turagushimiye.
Murakoze namwe.
Egome, tubibutse ko kuri iyi nkuru nyene Perezida Nkurunziza ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko ahojeje imiryango yabuze ababo muri ico gitero c'iterabwoba cabereye muri iyo komine Gatara mu ntara ya Kayanza, akongera akavuga yuko babikoze bazobihanirwa atagisivya. Murakoze. Ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Ubu naho ni umwanya wa cakiganiro muri Isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika, ikiganiro ni muri sanga. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ko yifuza ko ubwoko kitoba igifatirwa ko mwigabanganywa y'ubutegetsi mu nzego z'igihugu. Mu biganiro yagiranye n'imvukira zo muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura hagati mu kwezi kwa gatanu kuri mwaka w'2017, Perezida Nkurunziza yavuze ko afatiye ku byigwa byakozwe n'abanonosoye iby'amoko, iby'imico n'iby'imibano, bigaragara ko Abarundi bafise ubwoko bumwe bw'Abarundi. Kubwiwe Abahutu, Abatutsi n'Abatwa bose bavuga ururimi rumwe rw'Ikirundi, baba mu gihugu kimwe cy'u Burundi kandi bagasenga Imana imwe. Avuga ko atawovuga ko Uburundi burimo amoko atatu hanyuma ngo bongere bavuge ururimi rumwe. Mbega icyo cifuzo cy'umukuru w'igihugu kirashoboka turavye ibihe igihugu kirimo. Mu gihe inzego ziriho kandi zavuye mu masezerano Abarundi ubwabo bumvikanye ko zisa n'uko ari kimwe mu byatumye intambara zahitiye mu Burundi zihagarara. Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa mbere twatumiye Jean-Claude Karerwa Ndenzako, umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Jean-Claude Karerwa Ndenzako, turabashimiye. Ego me, nibaza yuko atacu nihenze haba ku mazina canke ku cyo mujeje gukora.
Wabivuze neza cyane, ibyo byose ni byo.
Urakoze cyane. Twatumiye kandi na Phineas Nigaba, umuvugizi w'umugambwe Frodebu. Phineas, turi kumwe kuri telefone, turabaramukije.
Amaho neza Aloyizi, turabashimiye, turaramukije Abarundi bose bari kwatwumvira ndetse n'abandi bari mu yandi mahanga mu bindi bihugu byose.
Murakoze namwe. Nk'uko mbajije Jean Claude, nibaza ku izina n'ibyo mujejwe, nimba hari mwikosa mutubwire. Murakoze. Twari twagerageje kandi kurondera umuhinga mu banonosoye iby'amoko ariko ntitwashoboye kumuronka. Abo twikoze ko twasanzwe bafatiriwe n'ibindi bikorwa. Ikibazo cya mbere reka tugitumbereze kuri Jean-Claude Karerwa Ndenzako. Umukuru w'igihugu yifuza ko ivyo byoshirwa mu ngiro muri kazoza karyari.
Umukuru w'igihugu yifuza yuko ivyo byoja mu ngiro bidatevye, ariko arategera abazirikana meza yuko igikorwa nk'icyo ni igikorwa kitamara umunsi umwe, kitamara umwaka umwe, gishobora kumara iminsi myinshi, ariko bitere bitebuke biciye mu isekeza yatanguje. Iryo sekeza nk'uko murizi ni isekeza rifasha Abarundi kumenya inyifato ibereye guhindura ingendo, kuzirikana igihugu cyabo iyo cavuye aho kigeze n'iyo kiriko kiraja. Ivyo rero bizoca mu nyigisho nyinshi, bice mu biganiro byinshi, ariko bitere bitebuke Abarundi bazota bavibuzi mu bazibuntu bategere yuko ivyo vy'amoko mu Burundi ari uruhendo rwakoreshejwe n'abafesa nkuyoze bobo barondera inyungu zabo batarondera inyungu z'abenegihugu b'u Burundi.
Ku bwanyu rero si ivyejo canke hirya y'ejo, ni muri kazoza kakure.
Uvuze ko ari ivyejo byoba ari ivyo, uvuze ko ari vya hirya y'ejo byoba ari ivyo, mugabo ubundi avuze ko ari ivyejo na hirya y'ejo ntubonejo umunsi ukurikira. Ariko nuko ugushaka kurahari, umwete n'ubwiye kubikora urahari, bizoba bitegerezwa kuba bitere bitebuke.
Ego me, muri ivyo biganiro aheruka kugirana n'abanyagisagara mwari kumwe nawe, abo batanguye kuvugana bo mwumva babivuga kwiki?
Abarundi barashima cyane. Mbere nagira ndakumenyeshe yuko atari nibwabaye ubwa mbere abivuga, niyo atanguye kwivuga mu gisagara. Nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ubutumwa nk'ubwo yatanguye kubushikiriza, kubutanga neza na neza. Hari mu gihe Burundi bwari ko buribuka imyaka 2026 Abarundi bamaze basezeranye kuvavanwa n'amacakubiri ayo ariyo yose, bakabana mu bumwe. Amacakubiri yazingamitse Burundi kurusha ayandi, na cyane cyane amacakubiri ashingiye ku moko. Ayo nayo nk'uko kubatabizi n'amacakubiri yazanywe n'amacakubiri yazanywe n'abakoloni b'ababiriki. Umukuru w'igihugu ntiyabivuze rimwe cyangwa kabiri, mu nyuma yaho yaragera bisubiramo mu manama yatunganije yaba ayabene igihugu mu ntara zitandukanye cyangwa mu yandi makomini agize igisagara cya Bujumbura. Ibyo rero yaciye abigira kimwe mu bigabane bigize isekeza rihambaye ryo gufasha Abarundi kugira ubuzima bakagira ubuntu. Ibyo bigashoboka ari uko babanze gukubitiza agatima mpembero, bakazirikana neza amajya n'amazo y'igihugu cyabo, bakamenya iyo Burundi bwavuye aho bwaciye naho bugeze aho bugeze niyo bugana.
Ego me, reka tubaze Phineas Nigaba avugira umugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu ukaba waranatakaje umukuru w'igihugu aho yagandaguwe, bamwe bavuga yuko yagandaguwe kubw'ubwoko bwiwe ko muhutu, abandi bakavuga ibitandukanye ko yahowe ibyumviro bya politiki. Ka ni kibazo cyavuzwe ko cyane mu Burundi. Phineas Nigaba, iki cyifuzo cy'umukuru w'igihugu mucakira gute?
Ni cyifuzo abantu bo kwitondera, kuko Abarundi baracyafise ibikomere turazwe kahise tukaraba na kubu. Turazwe kahise ku Burundi Burundi haragiye havugwa ko hariho abantu ubwo bw'abatutsi bari barigangiye ku butegetsi, cyane cyane ku bintu bijyanye n'igisoda, bijyanye n'ikijyandarume, bijyanye n'umuzindi nzego mu butungane byaravugwa. Ibyo rero byatumye havuka n'imigwi yitirirwa ubwoko parte hutu iyo kugira ngo izoha ijambo abahutu. Rero urumva ko ntawovuga ngo ubwoko ntibuhari mu Burundi, ntawo bideha, kuko n'igihe twajya mu biganiro i Arusha mwibuke ko habonetse imigwi ibiri, hariho imigwi ihurikiyemo ubwoko bw'abatutsi aribo benshi n'imigwi ihurikiyemo abahutu, abahutu aribo benshi mu iyo migwi, niyo yaganiriye kugira ngo bumvikane ingene bosezerana n'ingene bazobana mu gihugu cy'u Burundi atawanjya wangura. Kandi icyo gihe baje ku masezerano yatumye igihugu gisubira ku nzira yo kumvikana yo kubana neza. Urumva rero abahutu n'abatutsi baragiye hamwe, rero uwovuga ngo ashaka kugira ngo abihebe ngo ntibivugwe yoba ariko ashaka kugira ngo mu Burundi twibagigwe kahise. Kandi twarabiciyemo n'ubu urabye mu gihugu cy'u Burundi ibogoko buriho, kuko ntawo bya ngaho ngabeshye ngavuge ngo uyu munsi iyo baje koko barada mu gisirikare bavuga ngo 50% y'abahutu na 50% y'abatutsi, mu gipolisi ni uko nyine, mu nzego ziserukira igihugu naho nyine bavuga ati abahutu bazobaba abatutsi bazobaba. Ibyo rero umuntu yobikomakoma muri kino gihe yotuma mu Burundi amaya amasezerano y'i Arusha akirigana, kuko Abarundi baragize amasezerano n'ingene bazobana.
Egome, mu gihe abo Barundi nyene boja hamwe bakakiganira ko nkuko umukuru w'igihugu abyifuza batavuga, muratubabarira Phineas tusanutwa n'abamutakaje gato ariko barabandanya bamurondera. Reka tugaruke kuri Jean-Claude Karerwa Ndenzako. Jean-Claude Karerwa Ndenzako, ivyo bivuzwe na Phineas hari ico bivuga ko?
Ico nubivuga ko nuko Phineas yomenya neza yuko aravuga ubwoko mu Burundi, abashyira imbere ubwoko mu Burundi, aragomba gutorera ibibazo by'u Burundi bishyigikije amoko, baba bagomba kubanaga bakamira mu coze abo batuzanyemo amoko yatubereye umuvumo ku myaka myinshi. Egome nkuko bivuga ntawo bideha, ntawe vuga ko amajambo umuhutu umututi cyangwa umutwa yazanywe n'ababirigi. Ikibi ababirigi bakoze ni ukuyaha insiguro n'intumbero itandukanye cyane n'insiguro n'intumbero Abarundi bayaha. Ibyo biragaragara neza mu itegeko ry'umwami w'ababirigi yitwa Albert wa mbere, itegeko yashyizeho kuwa 21 myandagaro 1925, mu itegeko ryatunganya intwaro muri Congo, u Rwanda n'Uburundi. Iryo tegeko n'iryo nkwezi y'akarongo n'iryo ntandaro y'amazimwe yazingamitse u Burundi kugeza uno munsi. kubera iryo tegeko imiryango mu Burundi yarasambutse yinjira atatana inyinganizo y'ubuzima bw'igihugu yari ishingiye ku miryango irasambuka kamera ko Burundi kamera ko imbuto mbi yaribwiye mu asesa nkuyoze maze Burundi yaramenyereye guhimba yihimbaguye no gukora atiziganya kugira azosaze yisaba atahira gusabiriza ibyo byose bikava kubera imiryango yasambutse ubuzima bw'igihugu indinganizo y'ubuzima yayubakiye ku miryango yari imiryango myinshi imiryango yari magiriramire umuryango ubunye ugakeneye uwundi bamaze rero gutunganya abarundi kubashyira mu moko atatu kwabaye nko kubambura impuzu bari bambaye bari mu miryango babambika impuzu shasha y'amoko impuzu batamenyereye bafata ingendo y'uwundi ya ngendo y'uwundi ivuna igitavuzwe cyo nuko abahora batabarana barasubiranyemo abahora gushyigikirana bisubirirwa no gushyihana abarundi baraboneye barakwirabara niko nubivuga ibyo rero nibyo mu gisoda haravugwamo ko mu gipolisi haravugwamo ko mu nzego haravugwamo ko mugabo ibyo byose ni umusenyi twubakiye ko nibyo biravugwa mugabo ntibisigura yuko ari ibintu dufata nk'ijambo ry'Imana ryo bavuga ko ridahinduka abarundi bazomenya ukuri bamara kumenya ukuri nta nkeka bazobisubiramo
ego me tu Phineas Nigaba yagarutse ku murongo wa telefone Phineas Nigaba mu gihe abarundi boja hamwe nkuko president Nkurunziza vyifuza yuko bizova mu biganiro vy'abarundi mu gihe abarundi boja hamwe bakemeza yuko bakwiye gufuta ibyo byo kwitwa abahutu abatutsi n'abatwa mwebwe ntimwobishyigikira
muri kino gihe turabinyene icuka kimeze mu gihugu sibyo twoshyira imbere kuko ibihanje igihugu si ibyo ntabwo twovuga ngo aba ari byo abantu batangura kuvuga ngo bakorere ko kuko icyo kenshi kibugu yitwazo kuko abarundi hagati yabo barazi kubana neza mu butandukane bwabo nta ngorane bagira barashingiranira abageni mu bwoko butandukanye nta ngorane bobo bibanira neza rero igihambaye nuko tureka kugira ngo tuzane icyo kindi tubashyemo ikindi kibazo twaba twotora umuti ku bibazo bibahanze bakabanza bakabana neza bakarunga bakaba mu hano n'umutekano hamwe ibindi birizana ega ibi iyo abantu babanye neza birifuta mu mitima y'abantu si ibintu umuntu avuga ngo ngombe ngire programme ngo mpaka ngo ndoruka ariko ndabishyitse ko birizana kandi iyo ari bo babikoreye bivuye mu mitima yabo biba byiza kurusha rero ntawovuga ngo yohatira abarundi ngo kubivamwo ahubwo yokora ibintu yogira programa ituma haje icuka cyiza abakagenderanira bakabandanya bafashanya hama bakagenda babibagira bo nyine kuko ubu byari byatanguye muri myaka kuva amasezerano yarusha amaze gusinywa byari byatanguye kwibagirana urabinyere atwara kigeze bitanguye gushyira mu kirigana mwino minsi cyo bituma rero kwe kubwacu tuvuga duti ntabwo ari umuntu yovuga ngo ndabategetse mu bihebe oya ahubwo umuntu yoreka bo nyene bakagenda babikorera buhoro buhoro amagenerasiyo irunga ingano nyene ingizwe zoga na zikurikirana bakagenda bibavamwe buhoro buhoro bakazasanga byarahiye naho twebwe duhagaze kuko twebwe turaje muri iki gihugu cy'u Burundi ibyo bintu by'amoko nubwo tubideha biriho ntawoshoka ubunye ndavuga ngo aje ngavuge ngo ndabihindure ngo tunengo ashaka kugira ngo amasezerano basezeranye ayafute arusha n'amasezerano yatumye abahutu n'abatutsi n'abatwa basubira kunywana rero umujyo ngo urabifuse kandi hariho igitegeko rikiriho watume ngo ubakuye ku burenganzira bwabo mubaza rero ko abantu batokwitwaza ibintu bidafite akamaro twabone dukora ibintu bituma abo bantu babana mu mutekano babana mu bwumvikane
murakoze ikiganiro muri sanga gica ku ijwi rya Amerika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ko yifuza ku bwoko kitoba ico fatigwa ko mwigabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu kuri iki kibazo twatumiye Jean-Claude Karerwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi twatumiye kandi na Phineas Nigaba avugira umugambwe Frode Debu uri mu migambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ni kiganiro kandi giha karyo abifuza gushikira ico bashikirije kuri telefone turafise Francis Mugisha. Francis muratwumva?
Ego.
Ego me Francis Mugisha muherereye he mwifuza gushikiriza iki?
Ibiranza badafatiye ku bwoko ubu akaba ari habibona ko bikwiye inyuma y'imyaka 11 amaze atwara mbona umenga harimo ukwikunda birenze urugero kuko yarusha yariyo kandi yari yaterukiwe aho bavuga iby'ubwoko ntiyigeze avuga ko iby'ubwoko bitojyamo kandi iby'ubwoko nibaza ko arivyo byatumye aba ministre wa bonne gouvernance icyo gihe hanyuma yagi aduga byashika nubu
tubasabe munyarutse
aho hari benshi bagiye bicwa kubera ubwoko bwabo hariho abatutsi benshi bishwe kubera ubwoko bwabo kandi bivuye ku mugambwe wiwe kuko abenshi bicwa n'imbonerakure hariho n'abandi bapfuye n'ibiro b'abahutu bazira ubwoko bwabo nyene bishwe n'abasa nk'abari rero simboni inyungu yogira kuvuga ngo ntibagabure ubutegetsi batifuza ubwoko mbega boca bisunga iki ko ubu batisunga ubumenyi mu gutanga akazi abenshi tubona dusanga babayo kubera imigambwe rero mbona iby'ubwoko ntacyo bitwaye ubwoko ntacyaha ubwoko bukora umuntu akora icyaha kandi umuntu ntavuka azi ubwoko bwiwe rewe icyo mbona umenya icyo cyitwazo kuko uko byo byenda kose niba biri mu masezerano yo kubahiriza amasezerano uko ari akayakurikiza hanyuma umwe wese akamenya ko agiye gukorera igihugu kuko ubwoko ntacubuza kumuhindurako
urakoze
ariko mu gihe ikiri mu masezerano ya Arusha nibaza ko atobikuramo.
Urakoze Francis icyumviro cyawe baracyumvirije reka twitwe Thierry nawe Thierry muri he?
Kano ku murongo.
Ego me Thierry irindi zina mwitwa nde?
Kumana.
Ego Thierry ndi kumana muri he mwifuza gushikiriza iki?
Ibyo kumbura na komba kwata batumire.
Ego.
Kandi na mbere na komba na baramutse. Hanyuma ko cyerekeye icyo umukuru w'igihugu yashikirije n'icyumviro cyiza cyane. Ariko ugaragaje kuraba muri kahise dusangamo ibitigiri byo mu nzego birabiye ku bwoko rero jewe ikibazo nari mfise nagomba mbaze onye avugira umukuru w'igihugu yuko icyo kibazo atoba kizanye mu gihe bariko barahindura ibwirizwa shingiro icyo kibazo umuntu akirazi onye hariho bariko baravuga yuko bagomba kuzohindura ibwirizwa shingiro rero icyo kibazo bagikuyemo no kuvuga yuko ibwirizwa shingiro ritanguye guhinduka bataragira kimwe bita referendum rero ikibazo nari mfise kindi kubera iki mu buti bwa leta usanga hariko haraba amarusansoma afatiye ku bwoko nicyo gituma nagomba kubaza yuko icyo kintu baba barakibangiraho gatoya kugira ngo babanze bavyige neza murakoze
murakoze cyane Jean Claude Karerwa ndenza ko muvugira umukuru w'igihugu munyarutse mwishure aba bantu babiri
icyambere umutumire wa mbere yavuze ku bijyanye na Arusha n'ijambo mwese yuko umuntu wa mbere ashyigikiye amasezerano ya Arusha ari perezida Nkurunziza kuko mbere n'ibigabane bitari byagiye mu ngiro imbere y'uko byatigeze kuja mu ngiro mbere y'uko aja ku butegetsi we wahaziye yarabishize mu ngiro ni nkijya ujya mu bugi uje utatura matati y'amatongo n'andi matungo ni uyu mu bugi igihugu giye gufasha barundi gusubiza hamwe no kurekuriranira chever no kuba ko amasezerano yarusha amuradi shinga arayashigikiye cyane ariko rero abantu bazoje barategera yuko amasezerano cyangwa amategeko cyangwa imigambi n'imigabo n'amateka agenga igihugu bijyaho mu gihe igihugu kiba kigezemo bigahinduka bijyanye n'igihe igihugu n'isi mbere bigezemo igihugu cy'u Burundi kirakura igihugu cy'u Burundi uko amategeko n'amateka yo kwisahinduka ibintu byashobora guhinduka amasezerano yarusha yaza kurikira amasezerano y'ubumwe bw'abarundi n'amasezerano akomeye cyane abantu bakunda kwirengagiza mugabo afise n'ururimbo ruhayagiza amasezerano abarundi batoye biciye mu byo bita referendum barayemeza ayo masezerano yarusha yoyo n'abanyapolitike bakeye bagiye baravugana mbere bariragira no guha ijambo abarundi abarundi rero umuntu ashobora kugira icyumviro ciwe mugabo bakemera ko abarundi bose bafite ibyumviro reka duhe umwanya abarundi bicare bave hasi baganire banahana ibyumviro nibavuga bati reka tugume kuri yarusha abarundi bazoguma kuri yarusha nibavuga bati nyabuna ibintu bihinduke tubone yuko abazungu baduhenze mu rucamo amoko atatu twisubiye ku miryango bihenze bibe nk'uko abarundi babishaka kuko gushaka kwabo nta n'umwe ashobora kukuvuguruza teravuga yuko intumbero shasha perezida Uhuru ashikiriza yo kugaruka ku miryango ku mico n'imigenzo n'akaranga by'abarundi byo bifitaniye isano n'ihindurwa n'ihinanirwa ry'ibwirizwa shingiro ibyo si byo na gato kuko nta kintu na kimwe wose ko iryo bwirizwa shingiro nta n'icyo ribivuga ko gukoresha amoko mu bwirizwa shingiro nabivuze mu nama ngo ni kwa kubandanya twubakira ku museni kwa kubandanya tudakanura ngo tubone yuko icyo ababirigi babigiriye muri rya tegeko na kubarira babigize kugira ngo batugabure biboroheye ingene baguma batujubagiza badutwara ubutunzi bwacu badusubiza mu njyana z'ubutabwana kugira ngo tugume dusinzirie.
Murakoze Phineas Nigaba, tubasabe namwe mugire icyo muvuze ku bya Francis Mugishana Thierry Ndikumana Munyarukije. Dufite abantu benshi bifuza kubabaza ibibazo.
Nashaka kugambiraho menyeshe ko amasezerano y'Arusha igihe abarundi basezerana sabazungu batumye abarundi basezerana na barundi bo nyene bagiriye inama ati tutegeranye tuzobana kandi ubwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha. Wemera amasezerano y'Arusha rero uba wemera ubwirizwa nshingiro. Aha rero twashaka n'amasezerano y'Arusha yaraciye mu nama nshingamateka babyumve neza ko abashingamateka bayemeye. Ni ukuvuga rero abashingamateka bemeje ikintu n'abarundi babakeneye. Icyo bituma ntazi umuntu azoza aravuga ko amasezerano y'Arusha umengo si ikintu gifite umushinga ukomeye cyane. Rero nashaka menyeshe ko mu by'ukuri abahize kuvuga baguze ibintu bihambaye cyane kandi nabashimiye. Gusa ikintu kimwe abantu bumenya ni uko iki gihe turimo turiya gicuka nyine gihari cya politiki tukaraba ingene mu migenderanire bimegurundirane makungu bimeze ubu si igihe yuko abantu twoza n'ibindi bintu novuga bisamaje abantu ahubwo nituze ku bibazo by'amukuru bikomekomeye kugira ngo abarundi tuve muri ibi bibazo nawe ubwo ibibazo byo kuzana ibintu by'ubwoko nubwo kuba ari ibibazo byo kugira ngo basamaze abantu kuko nta muntu atokwemeza neza ko mu Burundi amoka hari amoka arahari kandi nticyari ikibazo abarundi mu butandukane bwabo bokwibanira neza mu gihe igihugu cyotunganywa neza. Twebwe icyo dusaba muri Frodebu ni uko igihugu cyotunganywa neza umuntu wese akaronka icyo afitiye uburenganzira atamwana n'ikintu nk'uko ndadaye yakunda kubivuga. Rero twosaba ko abantu ntibaje bavuga ngo Arusha ntizwi. Arusha niyo yatumye n'umushinge wo kubana neza, n'umushinge wo gusubiza hamwe, n'umushinge w'amahoro n'umutekano. Kandi muri Arusha ibyo byose birimo inge n'amoka zose rukigwa. Uyu munsi rero twosaba ko mu by'ukuri ntagira umuntu yobikiriganya, ntabwo haragera abarundi turacari novuga ko tutifise ibikomere bitarakira neza, nibabanze barindire byonyene bizokwikora habonetse amahoro n'umutekano, abarundi bakaronka icyo bafungura bakivuza neza, abana bakiga neza, imigenderanire ikaba myiza, bizoca byikora.
Murakoze Phineas, ndabasabe muze muracagagura. Turafise Vianney kuri telefone. Vianney, muratwumva?
Ego.
Vianne mwitwa gute irindi zina?
Batungi mana.
Ego me muhagaze he mwifuza gushikiriza iki?
Ene mu kisagara cha Bujumbura nakenye gukira icyo nterereye bije muri ko muravuga.
Mhm.
Jewe mu isanzwe sanzwe muri kaminoza n'izi bintu bya kahise. Ni kahise yo Burundi rimwe.
Ego.
Nakuvuga rero tugerageje kuraba ibijyamoko mu Burundi. Ugerageje kuraba kuva ukuntu Burundi bwagiye butwagwa imbere ya imbere y'umuzo w'abazungu. Ukaraba ubije ubwoko bw'abahutu n'abatutsi turabona gatake babanza kinini byari bifite mu Burundi.
Yego.
Biragaragara neza ko byagiye guhabwa intumbero y'isi uyu munsi avec la venema y'abakolonizateur.
Abakoloni abatwa abakoloni jabaruni mlamu wani
tutu ijinyuma gato ya imbele kubami hali mijango mnyezi kandi ibwami mnyezi ya lilo pezante kandi wote baru mbako wabaye amahoro hivati na nila kubutekezi
egume viane tugusabe nudondore kaise kakera ugerageze kufunya funyo nyarutse
ke tuje kukibazo rero. Turabona neza ko abarundi bamaze guha ibiza abahutu n'abatutsi ubwoko bakabishyira muri politike. Aha turavuga guhera dare za neza wasante abarundi bake batangura kujyana nicyo nayo mpamvu guhera muri izo wasante tank jineza za wasante tank hamaze gufa Pierre ngenda ndumwe icyo kibazo cyaje gikomera cyane cyarabandanyije kugera muri 2000 aho hose hagenda haba ibintu byo kugabura ubutegetsi bihagaze ku bwoko muga injyane zagumyeho tukaja tuduga kugera muri 2005 avec amaze gusinya amasezerano y'Arusha muri ko muravuga womengo ibintu byagiye kugenda neza ariko icyagiye kugaragara habaye agahengwe kumwanya muto cyane nticyabujije ko muri 2010 abantu benshi bapfa kandi mu bwoko butandukanye.
Viane Hatungimana mu ncamake murashigikiye icyo cyifuzo cyangwa ni mugishigikiye?
Donc mu ncamake uravye ukuntu bimeze uvuga ko Burundi hariyo ubwoko bumwe genda mushikira cyane ariko kubikubura mu mitwe y'abarundi byosaba umwanya kuko nta na kimwe kimwe byigera bifasha abarundi uretse ko bibafasha kuryana bagabangana ibintu by'ubutegetsi kandi ababishyira imbere z'abarundi bato bato n'abantu bake cyane.
Urakoze Vianne, reka twakire na Nzomukunda muratwumva?
Ndabumva neza.
Ego me munyarutse mwitwa Nzomukunda nde?
Saratieri.
Ego me munyarutse?
Woje nanje magaze mu gisagara cya Bubanza. Nukuvuga ko ukuntu bimeze nacyo kiba ico ikivuze cyo hari inyinererano nuko ko mu bisanzwe iyo nukuvuga ko uko kuntu bavuga ko atabwoko namba ngo tubira kuvugwa mu gihugu je ndabona vumenga nibyo ukunda kuko kera kuva kera narindi ibyo by'amoko byari bihari mugabo kimwe gusubiza ubwenge inyuma nkuko uwo mugenzi wacu abivuze mu bisanzwe byogorana kubikura mu mitwe y'abantu mugabo nanjye ndabishyigikiye ibyo bintu.
Urashyigikiye yuko bokuraho ubwoko bakitwa abarundi gusa?
Yego cyane rwose kuko ugiye kunabirara kubo nko muri Kongo nk'akarorero hari indimi nyinshi ugasanga hariho ubwoko bwitwa kuvuga ikirimi kiniki ubundi ubwoko ukavuga ikirimi kiniki ni ukuvuga ko rero natwe mu Burundi bwose mu ntara zose uko zingana tuvuga ikirundi twese.
Urakoze icyumviro cyawe bacyumvise. Reka dusabe Jean Claude Karerwa na Phineas Nigaba dutangure kuri Jean Claude Karerwa agira icyo ashikirije ku bya Vianne n'ibyanzo mukunda.
Mbabare nashaka mbabare gato nashaka mbanze nshikirize ikintu gato kubyo Phineas yavuze avuga ko ibirizwa shingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha. sivyo na gato ibyizwa shingiro rirakomoka ku masezerano ya Arusha, rirakomoka kandi ku masezerano y'ubw'abarundi, rirakomoka kandi ku masezerano y'uguhagarika ingwano yatewe ko umukono na leta mfata kibanza y'icyo gihe hamwe n'umuhari CNDD-FDD wayikwagwanya iyo leta. Urumva rero ni ibyizwa shingiro rikomoka novuga rifite amasoko menshi, ibyo byose by'abantu bari kuhabuga na zone na zoje baravyibuka. Hamwe ikindi kibazo ku mbere ni umubaza ugira nacyo ukimumbariza abarundi duhora twibaza mbega umunsi abahutu bovuga ati ntitushaka kuja mu gisoda tuba dufite ibintu tugomba gukora, ni ukuvuga ko igisoda abantu batosubira kwinjiramo ayo ibyo bita amoko biri bisigaye. Umunsi batutsi bavuga twebwe ntitugomba kuja mu gipolisi, nubwo ko Burundi bwose buhagarika igipolisi kikavanwaho abantu nibazoje bariyumvira uyu munsi nibarabe ejo na hirya y'ejo baze barabona kure barabe yuko uko abantu bazokwiga bagaca ubwenge bagakurikirana niba hirya no hino ku isi ariko bashobora kujaho barahinduka bagaheruka mu byumviro bagashobora guhindura n'amategeko. Ibyo Diane yashikirije yavuze nk'umuhinga yavuze neza cyane, ahubwo barakwiye kubona amasomo yacu akamwigisha kuko nubwo akwiye kugira icyo amufashije. Sarasiyo nawe yashimangiye icyiyumviro muri ishobora mu kwigwa yashikirije nabyo ni byiza cyane, kanatsinda umukuru w'igihugu yasinye kuvira hasi no kwicarira icyo kibazo. Yavuze ko yabyiteguriye mu myaka ishika itanu, yari itaje cyane yafashe imyaka itanu yose araganira n'abakurambere arasa hirya no hino ibyigwa by'imibano mu bantu n'ibyerekeye imigenzo n'imigenderanire imwe bita mu Bufaransa sociologie na anthropologie, arisunga ibyigwa bya kahise ibyigwa by'abahinga bitandukanye araheza avuga ati mu Burundi harabaye ntihakabe atereka twigire inama y'intango shasha maze tuze dusigire iragigiza Uburundi bw'ejo. Iragigiza rero so kujya turafata ibintu ngo ko byakozwe n'ibigumuko bimere ko ubu no mu myaka yose, ni ukuvuga tuti byakozwe nabi tubihindure, ibyakozwe neza tubigumane tutere tujya imbere.
Ego me urakoze Phineas Nigaba Vianne na Saratiere Girecubishi.
Ndashaka kumenyesha mugenzi wanjye Karegwa ko ibwirizwa nshingiro ari kimwe mu bice bine bigize amasezerano ya Arusha, kandi azaraba iyo bavuga ati zi l'accord d'Arusha ntabwo bigera birekera ku ibyo bindi byose yavuze. Ni kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha, ibyo bindi ntibyagenda kwegera ko rero aba bagize nabo nabashimiye nabakengurukiye, gusa wumvise ko nabo bafise amakenga bakavuga bati ni ibintu byo kwitondera, si ibintu byo gushyira mu ndasa kuko byaramaze kujya mu mitwe y'abantu, ni ibintu byo gufata umwanya muremure. Ni byiza cyane nabo bakazi babona ko biteye amakenga, kandi ikintu giteye amakenga umuntu atayitonda. Rero nabashimira ko bavuga bati mu Burundi nta wose ukavuga ngo ibintu aswatanishe yogenda buhoro buhoro, nacyo nicyo duhanura tukavuga duti ahubwo ni akogwa ibindi bintu bituma abo bantu babana neza mu mahoro n'umutekano, bituma abo bantu bashobora kwiteza imbere. Ibyo bindi bazobyibagira ni naho bazotangura kwiyumvira n'ibyo bintu ngene byogenda bo nyene mbere uzosagara bari kubatanga intumbero abo barundi nyene, ariko bitavuye mu bantu bo hejuru ngo tutegetse ibi kuko mu Burundi abarundi be murade ingene babanye iyo ku mitumba ntabirimbo ibyo bavuga. Ariko urabye kahise ku Burundi nta wose ashoka avuga ngo ibyamoko ngo arabihebye, yoba yihenze yoba ariko yubatse inzu ku musenyi, kandi iyo nzu yubatse ku musenyi nayo nta gihe yomara. Twebwe turahanura rero abantu nibareke kugira ngo icyo kibazo aricyo gita kiza kinyaruka, kuko utumengo ejo uyu mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro byozova ngo bijyanwe. Nubwo mugenzi wacu Karekwa atashaka kubivuga neza, usanga intumbero ari uko uyu mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro bashaka bijya biharuro byose birimwo nyene abarundi basezeranye bazobana bashaka kubikuramwo, kandi babona igihe kari cyo. Iki gihe turimo ntabwo cyotuma ntabwo icuka ari cyiza cyo wumva ko n'amakungu ati kare ahantu batireka guhindura ibwirizwa nshingiro, mbega handi byose bidahindutse hoba hehe? Nareke kutubesha rero, uratubwize ukuri ko bashaka guhindura ibwirizwa nshingiro bacyoca ibyo bacye bajyaniye ngo twari twarabivuze. Rero twe bahanura duti ntabwo iki gihe si cyo, uyu mwanya si wo, ni habanza haboneke itekane mu bantu abahunze bahunguke hama mu Burundi naho aboneke imigende yanjye y'ubunini yandi makuru kuko nushavuga ngo uhindura ibintu nk'ibyo hariho ibintu bicuka kiri hagati y'abanyepolitike hagati y'Urundi n'andi makungu hagati muri rusange ibintu bitameze neza
murakoze
byo rero ategeza kuboneka icyuka cyiza hamara kora kwiyumvira ibyo bintu ariko nabyo nyine ni very priority ibintu binyaruka
murakoze murakoze twibutse abadufatiye mu nzira ko turiko turaganira ku cifuzo cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yifuza ko ubwoko kitoba icyo fatirwa ko mwigabanganywa ry'ubutegetsi mu nzego z'igihugu icyo yifuza yuko yo bikora muri kazoza ariko atari kazoza ka hafi abarundi bakiyumvira bakavanura n'ingeso y'ubuhutu ubututsi n'ubutwa bakitwa abarundi ubwabo twatumiye Jean Claude Karerwa ndenza ko numuvugizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Finance Nigaba umuvugizi umugambwe Frodebu uri mu migambo itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi turafika bifuza kugira ico bashikirije Ezekiel muratwumva
ego ndabumva cyane mwiriwe mwaramutse ngaho
ego me Ezekiel irindi zina mwitwa gute
mwitwa Nitunga Ezekiel ndi mu Rwanda mu gisagara cya Kigali
ego me
ariko mu rugo ni ngaho mu Kayanja
tubasabe munyarutse
nashaka kugira icyo mvuga kuri ikiganiro kuri sigemo yuko hari icyo nari nanditse kuri WhatsApp ndavuga ngo nshingiye ndebye ku ukuntu ibintu by'ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa ukuntu byagiye bituzaniramo amacakubiri ugasanga abantu bagiye bicana ubwinari ndiko ndeba kuko n'ubungubu kuba turiko twataye igihugu tugahunga ni ukuntu usanga ari abantu bati ngo ubwoko runaka ngo urabangamiwe nari nashatse kuvuga ngo ndiko ndeba kino gihe kigeze abarundi aho turi mbona ko ubwoko nta gaciro bugifise mu gucu Burundi kuko n'ubundi sinawo umuco wacu n'ibintu bagiye baza ko bari baduteragiramo bakadushiramo nicyo navuze ngo kandi nshingiye kwa magambo uyu mugabo karavuga ariko avuga ngo kubanza kubaka Abarundi ngo n'imitima ngo n'ibiki burya biragoye ko abantu babiri batibona namwe cyangwa bavuga ngo burya ni runaka nanjye bigoye ko wajya hamwe ngo bashinge ikintu kimwe ngo bacyubake igihe cyo numva nshigikiye ni uko nkajya ari ibyo ngira ubutu n'ubututsi n'ubutwa byava mu gihugu umuntu akitwa Umurundi kuko uri kureba nka kino gihe nk'ubu bishyitse umutwa akajya ku butegetsi ko umbona ari n'abakeya byagenda bite ubona ni cye kintu cyamushigikira akumva ko afite icyizere yuko ubuyobozi bwe bwagiye ntagiye ubwoba numva buri muntu wese yaba iryo tegeko numva nayo ishyiriye ryo guhindura kuko mwabivuze ngo arusha ntabwo ari bibiliya ntabwo ijambo ry'imana ari ikintu kidahinduka
niba
abarundi barebye ahantu bageze bamenya ati ahantu turabye aho tugeze ibingibi ntabwo bigifite agaciro muri sosiyete y'abarundi
urakoze
numva byahinduka abarundi baka umurundi akitwa umurundi ikintu cyutwa n'ubutu n'ubututsi bikavaho murakoze
urakoze Ezekiel bakumvise abatumire turafise Jeremy muratwumva
ego ndabo batane ni muri namwe
ego me Jeremy irindi zina mwitwa nde
itwa niyo kwa Jeremy habandinga muri Tanzania
munyarutse amasegonde make
ego munsa make icyo cyumviro cy'umukuru w'igihugu no kuri genda gishyigikiye cyane kuko uravye ibintu byo kuvuga ngo ubuhutu ubututsi ubutwa ibyo byabona cyashingiro bifite nta naho bwiyekeje icyo umuntu yavuga ati ko yakoze bitwungura iki kuko ugereranije kuraba no mu bindi bihugu usanga hariho ubwoko bwinshi ugereranije kuraba nko ngaha muri Tanzania sandi usanga hari ubwoko bwinshi ariko ibyo byo kuvuga ngo babishyigikire ko babifatire ko ku butegetsi ibyo ntibibaho umuntu atwara uko ashoboye si ukuvuga ngo umuntu yose atwara ngo ni kubera ngo abari umututsi cyangwa abari umuhutu wumva yose atwariye niyo n'abahutu cyangwa yose atwariye abatutsi wumva akaza kabamo ka kantu nyine kamere uko nyine ariko umugabo ibyo Siku no bukunzi no ibulam bugati kwa wikura wa wikuyo kani bagati yao na matigeko izo inaji bino wikarukana ahongo amuhari ipomo wosi
Ego me murakoze reka tugaruke ku batumire bacu Jean Claude Karerwa ndenza ko imbere yuko mwishura Ezekiel na Jeremy Phineas yabandanije abagiriza yuko ico cifuzo kukizamo iki gihe ari kugomba gusamaza abarundi kwibagiza ibihe barimwo hari ico mwivuga ko imbere yuko mwishura ibazo by'abantu babiri
Ego cyane ndafite ico ndabivuga ko ndabona ko Phineas yasa n'umuntu ya yasimbwe n'umutima nagomba ubwa mbere ndamuhumurize nagomba ndamuhumurize yuko ibyo bintu atari by'uno munsi nibirara bibaye no munsi kumbe nibizoba neje no munsi biza ni umugambi muremure umugambi isekeza rizo ishobora kumara imyaka naho cyo mara imyaka ijana igihambaye kuri nico urumukuru w'igihugu no ku bandi barundi babavyumva nk'abo bahejeje kuvuga nka Jeremy na Ezekiel nuko uburundi twoze gusigira iragi giza twebwe abahari twoze gusigira iragi giza dutumuga tuti niwe wabiri basiga bononye twebwe twabikoze neza twabitumbereje mu nzira nziza ikindi yo bagomba gushambira Phineas niwe umunagomba ankundire ndamuhubure ndamuhubure kuko bitabaye uko ngo anyemerere abarundi bashobora kuzomuhubura mu mwaka w'2020 aho bucarera amatora wavuga ko ngo ibizwa nshingiro ngo rivuga ngo vira kordarusha nagomba kumusaba agenda asome neza mu ibizwa nshingiro mugace bita preambire ni kuvuga intangamarara agenda arare ku rupapuro rwa mbere arabona neza yuko ibyo bizwa nshingiro byisunga koko ayo masezerano ya Arusha ikisunga kandi n'amasezerano yose yo guhagarika intambara ikisunga n'amategeko mpuzamakungu agenga agateka kazi na muntu ikisunga n'ayandi mategeko menshi atandukanye aho rero ntibyumvikane n'ibyo umunyapolitike nkawo umugero nk'ubwo ashobora kuba atarasoma ibyizwa shingiro izo hanyuma mu kiganiro kikiyoza yiteguye ahandi ho yohava yamaramara imbere y'abenegihugu
egome
rero ku byo bashikirije Ezekiel ari Kigali abamukayanza hamwe na Jeremy wo mu gihugu cya Tanzania nuko bashimira kuko bari mu barundi b'imboneza bumva ibintu bakikare nibo bazodufasha guheza bakaje barabyumvisha n'abandi kandi azikomeye umunsi yatabura abaza kubyumva ndifuza ko na Phineas umunsi ibi n'icyo bari bari kwarigisha izi nyigisho yozo kwitaba akumviriza ndazi ko nawe ne yumvaho anyuzwe icyo nagomba gusezerera ko umuntu ashobora kuba yemera kwa mamuko y'umuntu ari kuremwa n'Imana nuko izandiko zo muri Bibiliya bibivuga cyangwa yuko amamuko y'umuntu ari uguhinduka kwinyabuzima kujya Charles Darwin abivuga icyo nafatira ko cyose uno munsi biragora kwemeza ko abantu bose badasangiye ubwoko niyo umuntu yatanguye ari umwe mbere byo ashobora kwemeza ko abantu bose basangiye ubwoko n'abantu bitwa abantu reka twihoze ko abantu bose boba ku isi badasangiye ubwoko twisunga ibyigwa n'ubushakashatsi ibyigwa by'imirano mu bantu byakozwe n'abahinga batandukanye tuba imico kama tubafire kuri kahise imico n'imigenzo n'akaranga urabona iyo ubwoko atari ubwoko bwose bufite imico n'akaranga bwisangije intara cyangwa akarere bwisangije kandi bukagira n'uburongozi cyangwa kizigenza umwe mbega Phineas umunsi yombarira nka kizigenza w'umukuru w'abahutu mu Burundi ninde nibwaba ari ubwoko umukuru w'abatutsi mu Burundi ninde ubwo kizigenza cyo kuvuga amoko ni gutekera amazi mu bukangaga nituye kujya turemera twarari isano no kuri ababirigi b'abatutsi isano abaturuze ni bakaravye mugabo harageze rero ko dukanura tukabona tukavavarira n'ibyo byose baduhenze
ego mikuri mwebwe muravuga yuko atari ikintu kiriko kirakogwa ejo kuwa kabiri cyangwa kwa gatatu Phineas yorema rero sibigiye gushigwa mu ibwirizwa shingiro vuba Claude Jean Claude Karerwa muratwumva
bidakumira sendeyi biranditse ariko naho naho baragaruka bakavuga yuko ibyo byose barabivuga yuko kuja gushinga inzego kwisunza amoko bizotuma amoko abarundi babandanye bayabonamwo amagabura nyama hariho byinshi basabye ibyo basabye byose rero ujya mugure katunga umwanya ukore uzoraba ibijyanye n'igihe tugezemo hari ibyo basabye kumbure bitazoza mu mugwi kuko n'ibyereye inzara byerebwiye hari n'ibyo hari ibyo basabye kumbure bitohava bijyaho kuko ibyo bashingiye n'ibyahinduka ejo cyangwa ibya yezu nibisigura ko ritazosubira guhinduka inyuma y'imyaka itanu cyangwa inyuma y'imyaka 50 amategeko twumve neza ko ashyirwaho mu gihe agashyirwaho kugwaho n'abantu bakashiraho igituma icyo gituma kitakihari cyane imbe n'imbano yatuma kitakihari agashobora guhinduka mugabo rero nihagire sinasi nareme ariko yame yibuka azirikana iminsi yose yuko ibyo umunyagihugu w'igihugu yavuze bitagubuzwa.
Urakoze Phineas, reka nawe tumuhe ijambo yishure Ezekiel na Jeremy mu masegonde make.
Ndashaka kumubwiza wanje amenye ko muri politike atari gutukana ari kubahana, kandi siwe yovuga ngo yarushashaka kwicira uruhande. Ndamwumva kuko ntigeze ayemera, ndamwumva cyane. Ni umuntu arusha, iyo tuvuze arusha umengo ntashaka kwivugwa. Ibwirizwa shingiro rikomoka ku masezerano y'Arusha, ndagisubiyemo kandi natekane. Arusha izo abantu bazoyigwanira izogumaho nihagera ko bayisubiramo bazoyisubiramo bose bakoranye. Rero kuri bagenzi banje bashoboye gutelefona nabo nyine, nashaka ndabashimire kuko batanze ibyiyumviro, batanze ibyiyumviro mugabo bamenye neza ko mu gihugu cy'u Burundi baraje kahise nk'uko babivuga bakaraba na kubu. Si ibintu umuntu yose akira mu ndaza ngo anyarutse ngo ikibazo cyangwa ku gifutwe mu Burundi. Nashimiye uwo mugenzi wanjye yavuze ati nubwo bizotwara imyaka ijana numvise ko mushaka kuavuga umwanya muremure. Ni byiza muri icyo gihe imitima izoba yaratekanye, muri icyo gihe Abarundi bazoba batekanye kuko nibyo twifuza. Ega nta muntu ashaka kugira ngo akimwe barabayitwa ngo mutu mutuzi twese kasha tupula kari kasha tani ziza mugabo kweli bihe turimo bishobora kuvuga ngo ubifuta uyu munsi bonyene Abarundi kubaraze umwanya amahoro amaze kuza hakabaho ibintu byo kwiteza imbere akaho kubana neza bigenda bifutika buhoro buhoro bifutika buhoro buhoro uzosanga byaraheze. Narabe kuva amasezerano ya Arusha asinywe ntihari amakaritsiye atagendwa baba ngo waje n'ubatuzi baba ngo waje n'ubahutu, ariko amasezerano y'Arusha asinywe abantu baragenderaniye baragabyibagira. Niki gito nabwo ati umwanya twihaye umwanya tugatunga igihugu neza ibyo kubyibagira n'akanya gato.
Yego,
rero nashaka nsabe ko nawe yumve neza ko ari ikibazo cyo kwitondera atari ikibazo cyo kuvuga ngo uyu munsi ngo kibe gukirajya mu mbyo ku ngufu. Natwe ku ngufu bikora muri ibyo bintu kuko bisaba ko hagende haba ihinduka, kandi ihinduka riva mu mutima. Umutima nakugira uhinduke hari ibikenerwa kugira ngo ibyo hinduka ribe. Nibyo tubaza kwakurondera tugashyira abantu tukubaka imitima y'abantu, ibikomere by'abantu bigakira, hamba abantu bakabona gukora iz'imirambo.
Urakoze. Reka twakire Jean Claude kuri telefone. Jean Claude muratwumva?
Ego cyane.
Ego Claude, irindi zina mwitwa nde?
Kiri kushaka.
Ego muri he munyarutse?
Turi mwaro.
Ego.
Nagira nibutse Jean Claude Karegwa.
Ego.
Igihe imyigaragambyo yatangura mu 2014 aha mu gisagara cya Bujumbura.
Munyarutse.
Munyamabanga mukuru w'Irinyamitwe yavuze ati n'abantu bari kurushi bari kagwita abatutsi za karate z'intakorwa z'abatutsi musaga nyakabiganya nangagara. Mbega none uno munsi niho babaye kuba abarundi bamwe. Kubera bashaka guhindura ibwirizwa nshingiro uno munsi yabaye umurundi umwe, yamvugo y'iwabo yahindutse.
Yego.
Ubwo nibo wagomba gusenyura amasezerano y'Arusha yubakiye ku mahoro. Je mbona yuko amasezerano y'Arusha uko avuga bya by'ubwoko boba barabigumiza tukarindira ico urya mu bwo kumenya ukuri n'ukurekuranira ico uzobanza guha Abarundi kubera icyo twawutumye gushika uno munsi ntikirashikirizwa.
Murakoze. Nico gusa.
Ego, murakoze cyane.
Ego, reka twakire na Alain, muratwumva?
Ego, ndabumva cyane.
Alain, irindi zina mwitwa nguki?
Mwitwa Irambona.
Munyarutse.
yego jewe umugambi n'ukuri bari bavuze wariwo nawe ndawushyigikiye mugabo ariko arawushyira mu ngiro nibona shyigikiye urya akayise karabitwereka ariwe witwa Buyoya yashyize mu ngiro umugambi wo gushyiriza hamwe ariwe yagize Unité Nationale 1991 abigira wamengana ikintu cyiza mugandi cyashyize ko kubera wabigize na intention yari afite mfate cyari kimusunika basanga atari cyo kiba kiriho
yego
beturabye ubutegetsi buriho bwananiye gushyiraho fete nationale yibuka abantu babuze bose urabona ko ari abantu babuze 2002 abantu bagiye baragira ibibazo bitandukanye mugabo yananiye gushyiraho umunsi bahuza usanga afite iminsi yabo ariko bashyiraho iminsi yabo ugasanga byananiye uko bashyiraho umunsi uhuza abarundi bose aba bantu badashobora gushyira ibyo bintu ariko baravuga gufuta ubwoko mu banyagihugu ngo bacyanye n'ibibanza bya politiki saba bashaka
yego me
amagikuru kugira ngo rasoro rya Unité Nationale kuvuga ubusubiza hamwe kw'abanyagihugu kube
isegondi imwe
biba mu bikorwa
nyarutse
nuko biba bakabikora mu ngiro hamwe ibindi bizokwikora se ugufuta bamaze gufuta bagomba gushyira mu ngiro cyane kugira abantu nko kunyene bashyiraho ibintu byosanga mu minsi bicabibyara ibindi bintu ugasanga zangwane twagiye zirasubiramo zo zahita bazanye n'imishanda zo zigumye zikaruka
turagushimiye egome turagushimiye Alain Hirambona cyifuzo cawe bacumvirije Jean Claude Kayirwa ndenza ko mwishure Claude na Alain mu mwanya muto cyane turiko dusa n'abasozera
murakoze nagomba kugira ubwa mbere Jean Claude yuko iyo sekeza rishasha yo kuzirikana igihugu cyo gufasha abarundi gutegera imyifatire yereye ku bijyanye n'igihugu cyabo atawurisa arisama no guhindura amasezerano ya Arusha amasezerano ya Arusha umuntu wa mbere twavuga ko yamye arashinga no barazishinga niyo cyo barutetse mu Burundi biza kuko nibyo abandi bakora ko bagasha n'urujya mu gihe cyo gutatura amatati y'amatungo n'ayandi matungo cyane no mu gihe kumenya ko no kurekuriranira bari bakora ko bagasha kubushyiraho we yarawushizeho hanyuma rero icyo nagomba gushyikirizaho ni uko umuntu icyo mukuru w'igihugu agomba gushyigikira ahanini no gushimangira bwa bumwe bw'abarundi ubwo bw'abarundi kuko umuntu yihweje uruhara rudasanzwe imiryango yari ifite mu gushimangira ubumwe bw'abarundi ukihweza ingaruka mbi zatewe no gutatana kw'imiryango aho mbere usanga abayigize batakimenyana batakiramukanye cyangwa ngo bafashanye birabona ko byobagiza abarundi basubiye kuri rya ragiriza rya basokuru bakareka guhendwa babona birabaje kubona nk'akarorero kubona hari abicanye kubera amacakubiri y'amoko yazanywe n'ababirigi mu mamuko bari basangiye umuryango mbega waruzi ko hari imiryango mu Burundi myinshi isangiwe n'abahutu abatutsi n'abatwa utuyeno guhangaho ni nk'abajiji abacuri abanyakarama abaha abenenge abungura n'abakiga n'ibindi biragaragara rero neza ko mu miryango y'abarundi hariho koko ubumwe nyabumwe n'ubumwe nyabumwe bubarizwa niho bwami bubarizwa kuva na kera marindi ni naho bakoroni bashimikiye mu gusambura ubumwe bw'abarundi reka rero dufate umwanya buhoro buhoro yavuze ko Federasi yahejeje neza avuga ati umuntu ategereza kubanza gutegura imiti na niyo miti iri kuyategurwa ndamushimiye cyane yasohereye neza mbere ndamusaba n'imbabazi ku byo nashyize niyo yarayumvise ko nagombye kumutuka ni kuri siyo mico n'imigenzo siyo ndero y'iwanjye sina iyo batayumvise neza mugabo kwari kumuhugura no kumwereka cyane cyane ku bijyanye n'imvugo gitumbereye
urakoze reka tumusabe Federasi nyene yishure Claude na Alain anyarukije
ba mu byukuri abo baheje kuvuga mbise ko bariko barakibura akibura ko ari ibintu byo kwitondera yewe najyewe naho nyine ndi kuko iki kibazo ni ikibazo gihambaye kandi kiriko kiravugwa muri kino gihe havugwa ibintu byo bizashingira imitima y'abantu ikijya mu mutwe so bituma rero abantu boze bararaba igihe ikibazo cyozanwa kuko ikimengo kigabirije gutete igihugu kijya mu ngiro turaze ibihe igihugu cyo kirimwe tugasaba rero ko ubisanzwe abantu batoze barabe hapo ntabwo ku Burundi bihari kuko kandi ntibaze baravuga cyane babishyira ku banyamahanga uyu munsi nashaka avuge ko abakristo hagati yabo barashobora kwicana
urakoze
abahutu yabo hagati yabo barashobora kwicana
urakoze
n'ubwoko burasubiranamo hagati yabo abantu gusa igihambaye
tuve mwizo mwizo bintu bidusamaza
urakoze
ibibazo nyamukuru bitore ku muti tuve mwizo ngorane ama dutere imbere
urakoze urakoze Phineas Nigaba nkaba ngiriye ko ndabashimira
gushimiye yakwa mwese makuru nkakimira na mugenzi wange karekwa twari kumwe ashimira n'abarundi bose bashoboye kutwumviriza nkashimira n'abashoboye kubaza ibibazo kugira ngo Rwanda iruteka kugira igihugu cyacu gitere imbere.
Jean Claude Karegwa ndeza ko namwe turabashimiye.
Nanjye mbaje gushimira wowe n'umutumire mugenzi wange nabo bose bakwiye kujya Amerika.
Ego mehe ibiganiro bica kujya Amerika birabandanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Fatuma Almas Karara niwe yadufashije gutorokanya ibi biganiro.